Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatatu itariki 14 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na 17 i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Itangishaka yateramije ibiganiro byo kuri ino saha. Ndabahaye ikaze mwese.
Birashimishije n'ibintu bishimishije kugira ngo mvuye ku munyarwanda yatwaye tatu muri Jiro de Tariyane anatwe n'ikintu numva n'ibintu bigoye gusa nyine muri aka kanya birashimishije. Iyo nsi gutura abanyarwanda n'inshuti zanjye zose.
Uyu ni umunyarwanda Joseph Areruya yaraye yashitse ku mateka aho yatsinda agace ka gatanu mu ihiganwa ry'amakinga rizunguruka Ubutaliyano Giro d'Italia ryahujije abari munsi y'imyaka 23. Niwe munyarwanda wa mbere wegukanye agace k'iri higanwa ku mugabane wa Buraya. Iyo nkuru hamwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi tugiye kuzibashikiriza mu kanya. Mugume ku maradiyo yanyu. Kariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwayateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwa na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Maramutse neza Aloise.
Maramutse Oriana, ndamutse n'abaduteze amatwi. Tuyahere kuri iyi nkuru. Abajejwe kuzimya imiriro y'ivyaduka bashika ku 200 bariko bararwana n'umuriro wadutse ku nyubakwa y'amagorofa arenga 30 abamwe abantu ku murwa mukuru Londres w'Ubwongereza. Umuriro bavuga ko wadutse kuri uyu wa gatatu mu bucagucagu isaha 7:15 z'agatondo mu masaha yo mu Bwongereza. Gushika ubu igipolisi c'i Londres kivuga ko hamaze gukomereka abantu babiri icatumye uyo muriro ntikiramenyekana. Amakuru tubandanya tubakurikiranira hafi. Amakuru muri Afrika, habimukira barenga ijana baturuka muri Afrika y'uburengero barimwo n'abagore bararokowe n'igisirikare ca Nigeri mu bugararwa bwo mu buraruko bw'ico gihugu aho abari kubajabukana ku mugabane wa Buraya babataye mu nzira. Amakuru itorokanizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP ryashoboye kuronka kuri wa kabiri avuga ko abimukira batowe bagira bicwe n'inzara hamwe n'inyota kandi ko basanze barakubaguwe basinzikarizwa ubuzima nabo bari barishe amafaranga ngo babashikane iburaya. Abo baje biyongera ku bandi 40 batowe nubwo muri ubwo bugaragwa nyene hagati mu kwezi kwa gatanu hamwe n'abandi 44 bari mwabana batowe ibiziga mu bugaragwa bw'intara ya Agadeze iri mu buraruko bw'ico gihugu nyene ca Niger. Ibyo byatumye ubumwe bwa Buraya burungika umurwi w'abajejwe umutekano kuri bibegwa Niger na Libya gutangira abimukira kugira ntibinjire ku butaka bwabo bwa Buraya. Umunyeshuri murambabarira w'umunyamerika yaramaze amezi 17 afungiwe muri Korea ya ruguru ubu gushika ubu aridegemvya, ariko abavyeyi biwe bavuga ko yamaze umwaka urenga aho yarafungiwe ari muri koma yarataye ubwenge. Umushikiranganji wa Leta Zunze za Amerika ajejwe imigenderanire n'amakungu Rex Tillerson yaje ku munsi wa kabiri yaremeje ayo makuru kuwo munyamerika w'imyaka 22 y'amavuka azwi ku izina rya Otto Warmbier yidegemvya, ariko abategetsi bo muri ubwo bushikiranganji baranse kugira ico bavuze ku bijanye n'amagara yabo ku mvo z'akazi kabo. Abavyeyi biwe bavuga ko yarekuwe ari uko bigaragaye ko ashobora gufira muri Korea ya ruguru, bakavuga ko umuhungu wabo yahawe imiti isinziriza agifatwa kandi kuva ico gihe atasubiye kuvyuka. Mwamenya ko Korea ya ruguru yari yaciriye uwo munyeshuri gifungo c'imyaka 15 imwagiriza ko yagombye kwiba igicapo gishinze kwibarabara muri Korea ya ruguru nyene camamaza intwaro y'ico gihugu. Umushikiranganji wa mbere w'Ubwongereza Theresa May n'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Emmanuel Macron bariko barashira inguvu hamwe mu kurwanya amashirahamwe atuma tumanako amakuru yorohereza iterabwoba riciye ku mihora ya interinete. Ni mu gihe ibyo bihugu uko ari bibiri bitarakira ibikomere vyatewe n'ibitero vy'iterabwoba, ibitero vyahitanye abatari bake mu bisagara vya Londres, Manchester muri ico gihugu c'Ubwongereza hamwe na Paris na Nice mu Bufaransa. Theresa May amesha ko amashirahamwe akomeye akora itumatumana kw'amakuru biciye ku muhora wa internet yadohotse ku byo yiyemeje byo gukinga iterabwoba. Macron nawe atera kamo ibindi bihugu byo muri uyu muryango cyane cyane Ubudagi kubahambya muri ico gikorwa. Mwamenya ko Theresa May kuri wa kabiri yari mu rugendo I Paris mu Faransa kuvugana na mugenzi we ingingo bofata zo kurwaniriza hamwe iterabwoba, ndetse baranavuganye ku byerekeye ingingo y'Ubwongereza bwafashe yo kuvavanura n'umuryango w'umwe bwa Buraya. Mu makuru y'inkindo naho umukinyi rurangiranwa mu rukino rw'umupira w'amaguru Cristiano Ronaldo ariko arakurikiranwa n'ubutungane bwo muri Espagne bumwagiriza ko atarishe amatagisi ku mafaranga yinjiza. Ubucamanza bwo muri ico gihugu bwagiriza uwo mukinyi yamuka muri Portugal asanzwe akinira umurwi wa Real Madrid kuba atarishe amatagisi angana n'imiliyoni 16 z'amadolari y'Abanyamerika kuva mu myaka ya 2011 shika umwaka w'2014. Abategetsi bavuga ko yakoresheje amayeri mu kwihisha inyuma y'ikompanyi itemewe n'amategeko mu kunyegeza abatoza kori umushahara wiwe wose. Ariko Ronaldo we avuga ko atanarimwe yigeze aca kubiri n'amategeko, akavuga ko ibyo byagirije ataho bifatiye. Mwamenya ko Ronaldo mu mwaka uheze wonyene yinjije amafaranga angana ku miliyoni 63 z'amadolari y'Amanyamerika, akaba gushika ubu ariwe mukinyi wa mbere ahembwa amafaranga menshi ku isi.
Urakoze Aloise ku makuru dushikirije. Ni wa mwanya tubashikiriza amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini katuyahere mu Rwanda nyuma y'amezi agera kuri 6. Umunyamakuru Shaka Kanuma atawe muri yompi kuri uyu wa kabiri yari muri sentare ya Gasabo aburana urubanza rwiwe idonido. Yabwiye umucamanza ko atemera icaha yagirizwa cyo gukoresha inyandiko mpimbano, ariko ko ahubwo we yakoresheje inyandiko ivyo zitari zitegekanijwe. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Asumta Kabo yarabidushikiriza.
Mwikabutura y'iroza n'ishati yayo agaragara nk'uwananutse cyane, yarafite amapingo mu kwaboko ahambiranye n'undi mugororwa, niko Shaka Kanuma yagejejwe mu rukiko rwa Gasaba ameze. Uyu wigeze kuba umunyamakuru ukomeye mu Rwanda ari gucya cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano. Ubushinjacyaha buvuga ko Shaka Kanuma yakoze sheke ziriho imishahara mpimbano ya bamwe mu banyamakuru yakoreshaga, aho yavugaga ko bahembwa amafaranga 500,000 buri kwezi kandi ayo mafaranga batarayagezagaho. Shaka Kanuma wari umuyobozi w'ikinyamakuru Rwanda Focus, ubushinjacyaha bavuga ko izo nyandiko yazikoze ashaka guhatanira isoko muri komisiyo y'igihugu yo gusezera no gusubiza mu buzima busanzwe ingabo zavuye ku rugerero, agira ngo ahuze n'ibyo komisiyo yasabaga. Ni isoko kandi yaje gutsindira, bikavugwa ko ryari rifite miliyoni 44 z'amafaranga y'u Rwanda, byose ngo bikora abakozi be batabizi. Shaka Kanuma yongeye kumvikana mu rukiko akana ko atigeze agira igitekerezo cyo guhimba inyandiko agamije kwiba. Yavuze ko yanditse ari amasheke ari kumwe abagenzi be bakoranaga, kandi ko bari babyumvikanye ngo kuko bashakaga gupiganira isoko. Shaka yavuze ko nta muntu n'umwe mu bamurega yigeze yigana umukono we ngo amusinyire. Avuga ko hakana ko atigeze akora inyandiko mpimbano kuko yari yemerewe gusinya ku masheke, ahubwo Shaka yabwiye umucamanza ko nta mpamvu n'imwe yari kumutera kwiba amasinya ya bagenzi be. Mu magambo yati, bariya bari abakozi banjye narabategekaga, ntacyo nari kubasaba ngo bacyange. Asobanura ko nta mpamvu n'imwe yari afite yo kwigana amasinya yabo. Shaka yakomeje asaba gukoresha abahanga ngo bazerekane ko imikono y'abamushinja ari iyabo atigeze asinya mu mwanya wabo, maze ashyikiriza ubushinjacyaha izo sheke ngo bazazijyane kuzipimisha umwimerere w'imikono yazo. Mu gihe abahanga baramuka berekanye ko imikono iriho atari ya Shaka Kanuma gusa, umunyamakuru yabakoweho icyaha gikomeye cyo gukora inyandiko mpimbano gihanishwa kuva ku myaka 5 kugeza ku myaka 7 y'igifungo n'ihazabu y'amafaranga 300,000. Urukiko rwafashe umwanzuro wo kohereza ayo masheke bivugwa ko yasinywe na Shaka ndetse akigana n'imikono ya bagenzi be ngo abahanga bazayasuzume berekane ko koko imikono iriho yiganywe na Shaka Kanuma nk'uko bivugwa. Urubanza rwimuriwe mu kwezi kwa 10. ibintu byababaje mu muryango we bagaragaje ku rubanza rurimo gutinda umucamanza yasobanuye ko babafite imanza nyinshi ko baramuse bifuje ku rubanza rwabo rwajya hafi babisaba president wiburanisha gusa bakiriye icyo umucamanza yababwiye nubwo bitari biboroheye kuko byagaragaraga mu maso yabo kuva uyu mwaka watangira shyaka abaye umunyamakuru wa kabiri ufunze nyuma ya mugabo ushaka Jean de Chantal wahoze akorera Radio DC uherutse gukatirwa igifungo cy'imyaka itatu ariko ibyaha bifitanye isano na ruswa Ishyirahamwe ry'abanyamakuru bigenzura mu ntangiriro z'uyu mwaka ryari ryagaragaje ko ribabajwe n'ifungo ry'aba banyamakuru ariko risobanura ko ntacyo bakora kuko ibyaha abanyamakuru baregwa bidafitanye isano n'umwuga wabo Asunta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali
Mu Burundi naho amashirahamwe yigenga avuga ko ku kwezi abantu 120 bakoregwa mabi afatiye ku gitsina ibice 96% n'abakenyezi n'abigeme kuri uyu wa kabiri ubushikiranganji bw'agateka kazina muntu bwatanguje isekeza ryo kumenyekanisha itegeko rigwanya ayo mabi mugenzi wacu Eloge Burikaneza arabidushikiriza
iryo tegeko itekanya ibihano bikabije kubagirwa n'ivyaha vy'amafatiye ku gitsina ariko rero naho ryihariye kuvyereka kayo mabi n'amategeko mana vyaha akoreshwa mu bindi vyaha rusangi nazoreka gukurikizwa umushikiranganje w'agateka kazi na muntu yatubwiye cyatumye leta yiyumvira iryo sekeza Martin Ivyabandi
bamabwira yuko leta ishyiraho amategeko mugabe neyo ntibayamenye dushakarira abantu bose bazorikoresha abasanzwe barabivyimanza abatware bo hasi abaturwe go hejuru abarongo ya mashuri ikabo bose bavyumve bamenye ibirimo hanyuma bazobishire mu ngiro atankomanze
Naho imigabo ya leta ari myiza amashirahamwe yigenga aracakira abantu benshi bahura nayo mabi na cyane cyane abigeme n'abakenyezi nk'uko bisigurwa na Jacqueline Kwizera umuhuza bikorwa ku rwego rw'igihugu mu kigoseruka
mu bantu twakira mu kigoseruka muri uwo mwaka heze twasanze abantu 96% ari abakenyezi abantu b'igitsina gore hanyuma 4% n'abantu b'abagabo ariko mu yindi myaka twari kwakira 95% igitsina gore hanyuma 5% igitsina gabo
turetse kugabanuriza bitigiri umushikiranganje niza abandi yemeza kuri itegeko rizotuma n'abantu bahora bikirika inyuma y'amabanga bajejwe bakubitwe ntaye mu gahanga
ni kibi kibishe umuntu gukoregwa mabi bishire kugitsina cyo ni kibi kibishe cyane rimwe na rimwe rege n'ubutungane bukora umuntu kumva bamurekuye ugaca wibaza yuko ari biturire cyangwa bamutiye igihagararo navyo muri iyo tegeko rero kugira n'izo mpungenge ziveho harimo ibyerekana yuko atamuntu numwe atazokogwa ko ubangura umushikiranganje ngo uri directeur general ngo uri umupolisi cyangwa umusirikare wo hejuru igihe ufashwe mu rimwe ari amakosa ubutungane buragucira urubanza hari mu gahado
uko guhana n'ingene iyo tegeko rigutunganya birahimbara igisata cyawo ni kijejwe abakenyezi Aline rivuze imana akora muri ico gisata
hariho nk'ibihano bimwe no vuga nti byari byoroheje ku itegeko mpana vya mugabo ubu babigize ibihano bikomeye no kuvuga mfatiye nka karorero nk'icaha cy'ubusambanye gifatuwe mu nzu y'umuntu kare cahanwa n'umwaka umwe mugabo kuri iri tegeko gihanwa ku myaka 4 namande yacu kandi yaragwijwe kare yari kuva ku 50 gushaka ku 100 ubu ryagwe amande yagwijijwe na kabiri no kuvuga iri tegeko rirahasha gusumba kandi iri tegeko uvuga ntirikoraniriza hamwe ivyo twishimikiza mu guhana ntuva ngahanguje hariya nitegeko rigerageza gukoraniriza hamwe ivyo twishimikiza mu guhana amafatiwe ku gitsina
ariko umufaso ni kwizera harakanenga bona
uno munsi rero ushobora gusanga aba bantu babakorewe ayo mabi hariho ikibazo amategeko si bose bayazi bisaba yuko baheza bakaronka ubunganira abavoka hama ivyo navyo ntibiri ku buntu kandi uno munsi nindi ntambamye tubona ibi bintu bavuga by'imyumvikano bimwe bavuga mu gifaransa arrangement aramiyabo uno munsi benshi bikorwa kubera bavuga ati none jewe nzokura mwiki canke nubwo buryo burebura tababufise agaca avuga ati reka nce mu nzira ya hafi
umushikiranganje n'ivyo abandi arahumuriza
nta bintu byose bijya mu mategeko ari ibintu byinshi bitajya kuja mu mategeko igihe imbeba iciye imbere y'umuryango wawe ucira kuyikubita ngo ntibyanditse mu itegeko rya leta y'u Burundi urayikubita Hari nibindi rero dukira twatorira inyishu ku munsi byose njere kuja mu itegeko ariko twashatu babwire yuko nta kintu kimwe kitazokogwa kugira mwe nayo mabi atuzuye ngera gwanya hamwe kindi nacho twomenya nuko nta tegeko ryoza ritorera inyishu gishya mutuntu twose kandi bivanye no gushaka kumwe no wari wari bivanye no mugwe usanzwe urimo kugira uve kwitegeko niba rimeze ukundi kuntu ariko hari ndatwe cyo turaba yuko vyinshi mu byagiye bashizwa n'abanyagihugu byagiye muri iryo tegeko kandi byarakozwe
umushikanganje wagati y'akazi na muntu ahamagarira abanyagihugu bose bo mu cyitandukanye kwitabira ibikorwa byo gusigurirwa ingingo zigize iryo tegeko rigwanya rikongera rigakinga mabafatiye kugitsina Martin Izabanda bona ko ari kimwe mu byotuma abatuzwa bikomeye ku bihugu 11 bigize inama nkuru ya karere k'ibiyaga binini CRGL Burundi buri mu bihugu byafashe ya mbere mu gushyiraho amategeko yo kugwanya mabi yafatiye kugitsina nkuko akuru b'ibihugu byo mu muryango bari babisavye Eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Muri sport n'imikino Areruya Joseph yabaye umunyarwanda wa mbere yatsinze igice cya gatanu mu ihiganwa rya Giro d'Italia ryahuje abari munsi y'imyaka 23 mugenzi wacu Ernest Ugeziwe yaganiriye na Areruya Joseph tubatega amatwi
Mu gihe asigaye iminsi igera kuri 2 irushanwa rya Giro d'Italia mu mwaka 2017 rihuza abakinnyi b'amagare bari munsi y'imyaka 23 ngo risozwe Areruya Joseph umunyarwanda umwe rukumbi usigaye muri ino rushanwa uhagarika ikipe ya Dimension Data for Quebec yaciyagaye koko kwegukana gace ka gatanu akangaka akabari kamwe mu duce 7 tugize iri rushanwa Areruya Joseph abaye umunyarwanda wa mbere ubashye kwitabira irushanwa ndetse akabasha no kwegukana kamwe mu duce turigize cyane cyane kiringira rimwe mu marushanwa akomeye ku mugabane w'Uburayi ku murongo wa telefone twaganiye na Areruya Joseph atubwira uburyo yakiriye insinzi ndetse natubwira uburyo yiteguye uduce dusigaye
byatangiye ku itariki 9 uyu munsi ari umunsi wa gatanu niyo etape natwaye urumva nyine birashimishije n'ibintu bishimishije kugira ngo umve umunyarwanda yatwaye etape muri Giro d'Italia anatwendikire numva n'ibintu bigoye gusa nyine muri aka kanya birashimishije akaba niyo nsinzi ndi gutura abanyarwanda n'inshuti zanjye zose
ni ishema ku Rwanda no kuri wowe by'umwihariko mugenzi wawe mwajyanye we ntabwo yabashije kwitwara neza kuko yahisagwa we yabyakiriye ute abantu uri kubona bari kukwakira gute aho ngaho
ya urabona ni ibintu nyine bibatunguye kwiyumvisha ngo umunyarwanda umwirabura ngo atsinze babumva bidashoboka ariko nyine kubera yuko hari icyo ufite wabiretse bakajya bakabyemera bakomeye ko ibi byose ari irushanwa umva rero mugenzi wanjye nyine gusa nyine we ahora ambwira ko nkomeye nyine yabwiye ati ufite kugira icyo ukora gusa nanjye muri njye nagikoze nyine ntabwo ari ibintu byamutunga kuko turirirwa ntabwo nari ko nshu ari cyo nshoboye kandi n'ejo nkoranye gushimira n'umukoci wanjye Sterling uba mu Rwanda niwe ejo wanyandikiye arambwira ati ushobora kugira icyo ukora kuko ndakwizera akomeye none nabikoze urumva ni abantu benshi nashimira kimishiranye ni kandi
Areruya ura urebye ku ruto niba uheruka kureba ku rutonde rusange uherere kuwuhe mwanya
aberukira kureba nari ndi ku mwanya wa 60 ariko mbere yaho nari ndi ku mwanya wa 4 naragwa bakogwa nyine biba ngombwa yuko nyine bansiga ibyo bihe byose ariko ubu nakeka ndi kugenda mbagabanya bene agenza izajya kurangira nageze mu bantu b'imbere mpaho hafi
iri siganwa rizarangira ryari rizasozwa ryari
rizarangira ku itariki 15
Mu gusoza ibyo ari byose hari icyo wakwisabira abanyarwanda cyane cyane ko nzi neza ko ari benshi bishimiye insinzi yawe
ya cyo nasabira abanyarwanda bagumye badusabire imigisha ku Mana kuko ni igihe kinini tugiye kumara inangaha tuzatamu mu mpera z'umwaka urumva dufite byinshi byo gukora muri iki gihugu bagumye badufashe bafashe rero umuntu abaje twasize mu Rwanda nabo babashe kugera nk'aho natwe nk'aho tugeze urumva ni ibyinshi dufite gukora turashaka kubaka byinshi bigari mu Rwanda niyo kintu asaba abanyarwanda gusa badufashe
muri isanga Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Naho numwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise hamwe no muri bino bihe tugezemo. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabidushikiriza.
Ubucakara bw'abirabura bwatangiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1619 bwahaciwe burundu n'ivugurura ry'itegeko nshinga mu 1865 bwamaze rero imyaka 246. Urugamba rwanyuze mu nzira nyinshi. Abantu benshi bakoresheje inzira z'amahoro, ariko uwitwa John Brown we yabonaga ibyizo nzira z'amahoro ari ibigambo gusa. Kuri we icyari gikwiye ni ingufu akarwana. John Brown yari umuzungu, yavukiye mu mujyi wa Torrington muri leta ya Connecticut mu majyepfo y'uburasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kwa gatanu 1808. Yakuriye mu muryango wanga ubucakara urunuka. Ubugome no kwica abacakara yabonaga byamuteye kuba ikigomeke. Bityo mu 1837 John Brown yatangaje mu ruhame ati ndahiriye imbere y'Imana n'iyi mbaga ko guhera ubu ubuzima bwanjye mbweguriye burundu kurandura ubucakara. Nyuma yashinze imitwe yo kurwanya ubucakara, imitwe yabaga igizwe n'abazungu n'abirabura batorotse bashebuja. Muri ababirabura harimo umugore wabaye icyamamare Harriet Tubman. John Brown yamuhaye akazi n'akakabyiniro ka General Tubman. Uyu mutegarugori mubinyemereye twazamuganiraho ubutaha. John Brown n'abayoboke be bagabye ibitero bitandukanye mu ngo z'abazungu bari bafite abacakara. Ingabo z'igihugu nazo zabagabyeho ibitero byinshi, buri gihe bagashobora kwirengera bakabyigobotora. Izo ntambara zose murabyumva namwe zahitanaga abantu. Ku itariki ya 16 mu kwa 10 1859 John Brown yateye ububiko bw'intwaro z'ingabo z'igihugu ahitwa Harper's Ferry muri leta ya West Virginia mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari kumwe n'abayoboke be 21 bari bagizwe n'abazungu 16 n'abirabura 5. Bari mu kigero cy'imyaka y'amavuko iri hagati ya 21 na 49. Bari bafite umugambi wo gusahura imbunda 100,000 yazo bakaziha abacakara babirabura kugira ngo batangire urugamba rwo kwibohora. Bigaruriye ubwo bubiko agahe gato, noneho abaturage babwegereye barikusanya nabo barabatera. Ingabo z'igihugu nazo zahuruye vuba vuba cyane ku bwinshi ziyobowe na Colonel Robert Lee barwanye umunsi n'igice. Ku ruhande rw'ingabo z'igihugu n'abaturage hapfuye abantu 4 hakomereka abandi 9, naho ku ruhande rwa John Brown 10 baguye mu mirwano barimo n'abahungu be 2, 5 babashije gucika, naho 6 na John Brown wa 7 ubwe wari wanakomeretse batawe muri yombi. Urubanza rwabo rwamaze ukwezi, bose bahamwe n'ibyaha baregwaga by'ubuhotozi, ubugambanyi n'ubwigomeke. Bakatiwe urwo gupfa maze ku itariki ya 2 ukwa 12 1859 banyongwa mu ruhame bamanitswe ku mugozi. Ijwi rya Amerika ikiganiro Amerikana kibagezaho ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. John Brown yanyonzwe afite imyaka 59 y'amavuko. Umurage we kugera n'ubu kandi hashize imyaka 156 nturavugwaho rumwe nk'uko Dennis Fry yabibwiye Ijwi rya Amerika. Dennis Fry ni umuyobozi w'ikigo ndangamurage cy'igihugu cya Harper's Ferry hariya rero John Brown yigaruriye amasaha make.
Some believe he's a tyrant and even use the word terrorist. Conversely,
Dennis Fry aragira ati hari abavuga ko John Brown yari inyamaswa umuterabwoba, naho abandi bemeza ko ahubwo ari intwari y'igihugu. Umuryango wa John Brown washyinguye umurambo we mu isambu ye. Kuva mu 1895 Leta ya New York yahashyize mu mutungo wayo bwite ihahindura ikigo ndangamateka cy'igihugu. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije, ntimujye kure, ibiganiro byacu birakomeza.
Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibihugu bya Arabia Saudite, Emirati Arabi Uni, Bahrain na Misiri biherutse guhagarika imigenderanire na Qatar ku vyagirizo vy'uko ico gihugu cihanganira canke gishigikira imigwi y'iterabwoba hari mu ishami ry'umugwi Al-Qaeda rikorera muri Siriya. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rex Tillerson, yatangaje ko ivyo biteye impungenge zikomeye Amerika, akarere n'abantu batari bake ivyo bigira kwingaruka. Tillerson avuga ko mu gihe bariko bakorera hamwe kugira batsinde abagira iterabwoba bakoresheje uburyo bwose bushoboka, biteze kubona intambwe mu karere k'Abarabu kubijanye no gushikiriza ivyiyumviro vya politiki. Urwego rujejwe gufashanya mu kigobe c'Abarabu ruhakaryo ibihugu bigize ubwo rwego kukuganira ku mugaragaro. Tillerson avuga ko impande muri ako karere zo kwirinda gutuma ibintu biyanzara. Amenyesha ko basaba Qatar kwishura ku mpungenge z'ibihugu bibanye. Tillerson avuga ko Qatar ifise kahise kugushigikira imigwi ikoresha inguvu n'ubwicanyi. Avuga ko umutegetsi wa Qatar yagize intambwe mu guhagarika imfashanyo y'amafaranga igenewe iyo migwi, yongera rirukana imigwi y'iterabwoba mu gihugu ciwe, ngo yamarategezwa gukora kurushiriza kandi mu maguru masha. Amerika isaba Arabia Saudite, Emirati Arabi Uni, Bahrain na Misiri korosha ingingo vyafashe yo kuzibira ivyinjira n'ibisohoka muri Qatar. Haza hamaze kwibonekeza ibibazo vy'ibifungurwa, Amerika itangaza ko ivyo bibazo vyotegerezwa gutoregwa inyishu bidatevye. Ingingo yo kuzibira ivyinjira n'ibisohoka muri Qatar iko kandi igiramira Amerika n'imirimo y'ubudanaji mu karere, bikaba vyagize ingaruka mbi zikomeye ku banyagihugu muri Qatar n'abantu buzima bwabo bufatiye ku budandaji na Qatar. Amerika irashigikira itwigoro tw'umutegetsi wa Qatar rwo gutorera inyishu iciye mu mahoro ibibazo bihari muri iki gihe mu kigobe c'Abarabu no kuzimanganya uburyo bwose bushigikira iterabwoba, bwaba uburyo bwa gisirikare, amafaranga canke ivyiyumviro. Urwego rujejwe gufashanya mu kigobe c'Abarabu dutegerezwa kuja hamwe mu mugambi w'ukwereka amakungu ukwiyemeza kwago mu rugamba rwo kurwanya ubwicanyi n'iterabwoba. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Rex Tillerson, avuga ko bizeye ko ibihugu vyo mu kigobe c'Abarabu bizofata bidatevye ingingo zigenwe kugabanya umwuka mubi mu karere no gutorera inyishu ibibazo bifitaniye.
Iryo ryari ijambo ry'intangamarara yabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tubibutse njuti mwese muri kumara twumviriza ko ari radio Ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Aho ni naho duheraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha. Ndashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri micro y'i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Itangishaka, naho mukanya kari imbere mu yandi makuru n'ibiganiro hano kuri radio Ijwi rya Amerika. Umunsi mwiza, Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.